ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abakomeje kutwumva na mu gitangira kumva radio Ijwi rya Amerika, nongeye kubasuhuza hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu biganiro by'uyu munsi mwese rero mukomeze mugire ibikene nziza, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Rero mwe nayigeze kuba nicaye ahantu abagabo babiri bari kubatebura, yari umutu n'umutubutsi by'ukuri, bari kubatebura amajambo hagati yawe, mwabagakoresha imvugo ndenzarugero. Izo mvugo rero zigatuma umenga afiwe umutima uragudutse.
Uyu numwe mu baturage wo mu Kirundo, mu ntara ya Kirundo mu Burundi, wakurikiye inama y'umutekano yasuzumaga icyatuma abanyagihugu bashyitsa umutima hamwe bakabana. Muri aya makuru kandi turagaruka ku nkuru y'ishyingurwa ry'impunzi z'abanyekongo zabaga mu nkambi ya Kiziba ziciwe ku biro bya HCR mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Indi nkuru ni ku byo abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi basaba umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba abakuru basoje inama ejo i Kampala muri Uganda. Mbaye mbararitse, ni mu kanya gato. Amakuru tuyahereye mu Rwanda dukurikirana ibijyanye n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kuri wa gatandatu nibwo hashyinguwe impunzi z'abanyekongo zishwe ku wa kane w'iki cyumweru, zishwe ubwo polisi n'igisirikare by'u Rwanda byirukanaga ku gahato impunzi zari zagiye ku biro bya HCR biri mu karere ka Karongi zisaba kwimurirwa mu kindi gihugu cyangwa se zigafasha gutaha iwabo. Muri uyu mwanya turi kumwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Claude, amakuru.
Amakuru ni meza cyane.
Claude Ganza, polisi y'u Rwanda yatangaje ko abantu batanu aribo biciwe aho ku biro bya HCR i Karongi. Uyu munsi hashyinguwe abangana iki?
Uyu munsi hashyinguwe imirambo umunani y'impunzi z'abanyekongo nyine zishwe ubwo inzego z'umutekano zabirukana bakumbaraga ku biro bya HCR hari ku wa kane w'iki cyumweru.
Iyo mirambo yashyinguwe hehe?
Iyo mirambo yashyinguwe ntabwo yashyinguwe mu nkambi nk'uko bari basanzwe bafite irimbi ryihariye ry'impunzi, ahubwo yashyinguwe mu irimbi riri mu mudugudu wa Birembo mu kagari ka Nyarusazi ni mu murenge wa Bwishyura hano nyine mu karere ka Karongi.
Ngarutse inyuma gato wa Claude, uvuze ko imirambo yashyinguwe ari umunani ariko amakuru yatangajwe n'igipolisi cy'u Rwanda cyavuga ko abantu batanu aribo bishwe. Imirambo yindi itatu yaturutse he?
Ntabwo icyo kibazo wenda nge nabasha kugisubiza, ariko amakuru ahari ni uko iyo mirambo yose yari yajyanywe ku kigo nderabuzima gisanzwe kiri mu nkambi ya Kiziba kugira ngo imiryango yabo ize irebe bamenyekane ni bande, ndetse nabo bamenye ngo abantu babo ko abantu babo batakiri bazima. Ni ukuvuga ngo rero uko iriko iyo mirambo yose yavuye ku bitaro bya ku kigo nderabuzima kiri mu nkambi ya Kiziba byumvikana ko rero n'ubundi na aho niho navuga yavuye kuko nta handi yaba yaturutse.
Hari impamvu si iyo mirambo yabashyinguwe hanze y'inkambi kandi ubusanzwe izo mpuzo nge kuza shyirwa mu nkambi?
Amakuru tumenye mu kanya duhawe n'abantu barimo imbere mu nkambi, cyane ko ubu ngubu kugeramo bidashoboka. Navuga yuko iyo mirambo ya beneyo babwiwe yuko igomba kujya gushyingurwa hanze, hanyuma ngo kuko bari bafite ubwoba bumva yuko badashobora kuvuguruza icyo cyemezo, ariko ni ibintu bavuga yuko batishimiye. Ntabwo twabashije kubona inzego wenda za Leta ngo zisobanura impamvu zahisemo kujya kubashyingura mu buryo bwihariye zibajyana hanze, ariko banyira ubwite bo bavuga yuko ari icyemezo batishimiye na gato.
None wareba se umwuka wabonaga wifashe ute aho ngaho iyo mirambo umunani y'abanyekongo bishwe ku wa kane yashyinguwe?
Hari hatuje mu by'ukuri, abantu bari bahari batari benshi, wabonaga buri wese acecetse. Hari hariho n'abapolisi bagera nko muri 12 bari baje nyine baherekeje iyo mirambo. ni mwirimbi rigaragara ko naryo rishobora kuba rikiririsha cyane kuko retse yo imva umunane zabo ngabo babashinga uno munsi nabonye hariho izindi zigera nko kuresha tugusa zariye zihasanzwe bishoboka ko ari irimbere kiri rishyashya
uretse gushyingura se hari undi muhango wundi wagaragaye
nta kindi kintu na kimwe kigeze kigaragara no gushyingura byari bimaze kurangira mu masaha ya saa cyenda hanyuma abantu bari bakira aho ngaho batari bahashingura ibirenge igipolisi kikihahagaze nta kindi rero nabonye cyari gihari cyangwa se cyakorwaga uko nabirebaga nyine muri izo saha nyine twari tuwashye
ejo wakomoje ko kugera ku nkambi cyangwa se kwinjira mu nkambi ari ibintu bitoroshye cyane ko polisi yasabaga ko umuntu wakwinjiramo afite umuyobozi wa polisi baba bari kumwe uyu munsi urebye ikibazo cy'umutekano niba wanabyumvise haba imbere mu nkambi cyangwa se mu nkengero zawo kifashe gute
mu by'ukuri nk'uko ejo twahageze abapolisi bakatubwira ko kugira ngo twinjire bisaba kuba duherekejwe n'umwe mu bayobozi babo bakuru kuko ariyo mabwiriza ngo bari bahawe imbere n'uyu munsi ntabwo twashoboye kugeramo ariko abantu barimo bake twashoboye kuvugana bavuze ko n'ubundi abantu bagifite ubwoba baracyafite ihungabana barabona abapolisi bakiruka babonye umusirikare akikanga hanze y'inkambi nta rujya n'uruza rwari ruhari cyane ko hategereye umujyi abantu bajyayo ntabwo n'ubundi basanzwe ari benshi cyane ariko hari hatuje n'abo bantu nyine bari baherekeje iyo mirambo nabo byagaragaraga ko buri wese acecetse ntawavugishaga undi kandi bagaragaza agahinda ku maso nuko nguko umwuka wari umeze kugeza ubu ngubu ntabwo abantu barashobora kwinjiramo baturutse ahandi keretse wenda ababa basanzwe batuyemo bari gutaha ariko nk'abagiye nko mu kazi ntabwo barashobora gusubiramo
mu makuru yacu ijwi ry'Amerika ku wa gatanu abantu twavuganye ndetse no mu nkuru watangaje Claude Ganza wakomojeho ko abari mu nkambi bikanga ko bamwe mu batuye muri iyo nkambi bigize kuba abasirikare bashobora gutabwa muri yombi hari amakuru wamenye ko hari abantu bafashwe bagiye gufungwa byifashe bite
uretse abo polisi yatangaje ku munsi w'ejo ivuga ko ifite 15 bafunzwe hari n'undi musore umwe ntibuka neza amazina ye ariko we yafashwe n'ubundi mbere ku munsi wa kabiri ubwo impunzi zasohokaga mu nkambi uwo nguwo ngo yari yarabaye umusirikare ari no mu bo impunzi zasabaga yuko bagomba kurekurwa kuko nubwo yaba yarabaye umusirikare yakoreye igihugu ibyo bitatuma abizira ngo abifungirwe kugeza ubu ntabwo turabasha kumenya niba hari ababa batawe muri yombi cyane ko abo tuvugana barimo imbere bavuga yuko ntabwo abantu barongera guhura ngo bamenye niba ngo babe banisuganya bamenye ese abantu twabuze burundu mibande ababa tutabona barapfuye baba bafunzwe se cyangwa baba hari ahandi ntabwo amakuru yandi turayamenya neza ubwo ntibisaba gukomeza gukurikirana tukareba hagira andi makuru amenyekana wenda tukaba twabigeza ku nzu y'ibihugu bya Amerika
mfatiye se kuri izo mpungenge abari mu nkambi bazamuye Claude wamenya niba uretse gusubira mu nkambi kwa ziriya mpunzi zari imbere y'ibiro bya HCR mu karere ka Karongi hari abandi baba barafashe indi nzira bakajya ahandi hantu
ibyo ngibyo biragoye kubyemeza kuko n'abarimo bavuga yuko batari bamenya neza ngo ni bande bataratahuka cyangwa se wenda bafunzwe cyangwa bakaba hari ubundi buryo hari ahandi baba baragiye kuko abenshi twavuganaga bavuga yuko buri wese arakibereye iwe ntabwo n'urujya n'uruza mu nkambi ruhari mu by'ukuri nk'uko byari bisanzwe buri wese arikanga abasore barihishe nk'uko batinya yuko ngo bashobora gutabwa muri yombi ndetse n'abagabo ni ibintu rero bisaba yuko hari hatwara akanya kugira ngo bo ubwabo bongere batekane batuze bahure bamenye uko bamenye ngo abo tubura ni bangahe ni bande babe banamenye wenda babaza ngo bari hehe baba bari mu bapfuye se baba bari mu bafunzwe cyangwa se baba baragiye ahandi mu buryo bwo guhunga ku mpamvu z'umutekano wabo
Claude Ganza munyamagana mugenzi wacu akuri cya kibazo cy'izi impuza abanyekongo mu karere ka Karongi ndagushimiye cyane ubwo kandi ni ikibazo kizakomeza kuvugwaho byinshi tukwitezeho kuzakomeza gutangariza amakuru uko agenda asimburana nibutsa abatwumva ko Claude Ganza tubwiraga ko aho mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda hashyinguwe imirambo umunani y'impunzi z'abanyekongo bishwe kuwa kane. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko abantu bapfuye kuwa kane ari batanu gusa. Ndagushimiye cyane rero. Abakomeje kutwumva rero nibutse ko mukurikira Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda twerekeze mu ntara ya Kirundo mu Burundi, aho abategetsi bakuru b'iyo ntara batunganije inama y'umutekano ku banyagihugu baba mu gisagara cya Kirundo no mu nkengero zacyo. Ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru tugeze na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo.
Inama y'umutekano yakoranije abanyagisagara cha Kirundo na mu micungararo yacu yatunganijwe ifatiye ku kahise. Merikiro na Nkwaomba ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Na kanama kumbure kugira ngo twikebuke tugwanye ibihuha. Hari abantu dusanga babyitwaza kumbure bahimbye kumbure bafise imvo izi nizi. Hari mbere n'abacha bitwaza nk'ubwoko akaja guhenda uyundi muntu badasangiye ubwoko acha akaja guhenda nibo babusangiye kwera kumbure imvo ziwe. Ariko iyo hibimirije bene bibihe by'amatora vyama vyabaye nkuko o murazi bihuha byaca abarundi benshi bagacika ivutu bagahunga abandi bakikeka abo babana.
Nankwaomba ati n'ubu ntawo kwijajara.
Aya matora y'ibihumbi 2018 yahoreka kuvuga ijambo bira kuvuga ibihuha ama imyaka ishira ihere ritanguriye amatora y'ibihumbi 2020 ntibarebwa cyane byinshi haza mu igurizwa shingiro hoho na kamara maza ibi nibi kugira ngo tucike ivutu abantu twankane aha mu Kirundo abantu bagume basangira uko bahora basangira.
Mu kumwitsa waserukiye igipolisi mu Kirundo agabisha abo kwihenda bakaja mu bikorwa byo guhungabanya umutekano.
Nagide rero iki cyangwa kiriya kije guhungabanya abantu. Nagide rero kandi umuntu azogenda kufuruguta imwe byo mu minsi heze aje mu bugizi bwa nabi. Birinde ibintu byo kuja mu bugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose haba ku bakuru cyangwa abato cyangwa ibindi. Kuno munsi uragera ugafuruguta ikintu ugafuruguta ubundi abundabonwa ara masaya kera ntagihomurutaro buje iyi WhatsApp cyangwa ama communication muri rusange aho byinshi yafashije hari bipfa nibindi bikira no munsi kuko urashobora kubugendana n'umuntu ufuruguta ntuzi ko ari wa mpinkuru.
Indongozi mu gipolisi isaba abanyagihugu gutanga inkuru kare kuvyoshobora guhungabanya umutekano. Yunganiwe n'uwaserukiye paraki ya Kirundo aho avuga ko abafise inkuru badashima kuzitanga ngo bazemange kumvu asigure.
Bishwije bihuha baravuga ikintu cabaye ubujya kikubwiye mu gati cavuye hehe ukakibura ari ibintu bimaze kuvugwa murabizi azakubwira ikintu atwe twaturi mu biro twaturi mu tushinzwe ubutungane ngo ndagufate dondoro ndabyandike kubwira icyo kintu tugikoreka akaca yanka nikurungikira mesaje wamutuma ko mukaganira uje ngo nawe wampamagana nzovuga niko rimwe na rimwe birabaho ugasanga umuntu atinya ko inkuru yatanze yomugirira nabi mubwa kenshi usanga izo nkuru ariko baratanga izo kugumura atari inkuru zije gufasha igipolisi cyangwa ubutungane.
Umwe gusa mu bitavye inama niwe yashoboye kugira icyo avuga ku byerekeye ibihuha. Uyu munyagihugu yerekanye inkomoko z'ibihuha bica ivutu abanyagihugu.
Inkomoko yabyo kenshi usanga ngaha iwacu mu kibano ari abantu usanga bariko batebura bagatebura umenga n'abantu bazinanye ariko kumbe hirya no hino uri karabyumviza wewe abitwara ukundi. Rero umwe nayigeze kuba nicaye ahantu abagabo babiri bariko baratebura yari umuhutu n'umututsi by'ukuri bariko baratebura amajambo hagati yabo mwe bagakoresha imvugo ndenzarugero. Izo mvugo rero zigatuma umenga afiwe umutima uragudutse.
Yasozereye atanga intererano yiwe.
Iyo twashaka gusaba abantu bakunda gutebura ko bukoresha imvugo idatuma ihababura abantu kuko biri mu bintu bituma unyumvise iki akakibwira uwundi akakibwira uwundi kibandanya kirandagata ugasanga nicya kibano cyo ngaho iwacu kiko kimera nabi.
Buramatari na Nkwaomba avuga ko aricyo umugwi severe w'igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kurekuriranira ubereyeho.
Ubu uricyo gutuma leta yashizeho ujya mugwi ukumenya ukuri no kurekuriranira. Si umugwi wo gufata abantu, ni umugwi ujya mu bihugu nka byose byaciwe mu ntambara kugira ngo barabukundu imitima y'abantu n'usubire kaje hamwe wa muntu rero avuga utebura we uje gutebura ku muntu haraye ubusa uvuge uturimire uje gutebura ku muntu haraye abuze umuntu arimo aribaza kumenyishwe n'uyu oya iyo ni imvugo umibereho ukwerekana ko tugomba kubashyira hamwe ubumwe umuntu akwiye guheba
muri iyo nama habaye no kwibutsa bimwe mu byahinyanyuwe mu nteguro y'ibyirizwa shingiro rishashe mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo dukomeje ku kibazo kijyanye n'u Burundi cyangwa se ku makuru yerekeye u Burundi ejo kuwa gatanu muri Uganda mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala harangiye inama y'abakuru b'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba abatavuga rumwe na leta y'u Burundi abari hanze n'abari mu gihugu basabye iyo nama kumvisha leta y'u Burundi guhagarika umugambi wo guhindura itegeko nshinga n'ibwirizo shingiro ibyo bikubiye mu rwandiko bashyikirije iyo nama yarangije kwa gatanu rero nibyo umunyamakuru wacu arusha muri Tanzania Pierre Clavere niyo nkuru atugezaho ku buryo burambuye muri uyu mwanya
Muri ubwo rwandiko abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bahaye inama y'abakuru b'ibihugu bya kare ka Afrika y'ubuseruko EAC bavuga ko mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ufise ingaruka mbi inyinshi zimwe muri izo bavuga gufuta amasezerano y'Arusha yagarutse ntambara yari maze imyaka irenga 10 gutera Kagere ibiganiro bimaze imyaka 2 bihuza leta nabo batavuga rumwe kubera matatu yadutse mu mwaka w'2015 intambara ishobora kwaduka mu gihugu ikagira ingaruka mbi mu karere n'ibindi abatavuga rumwe na leta baba abahonze n'abakiri mu gihugu basaba abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugondoza leta y'u Burundi irongowe na mugenzi wabo Petero Nkurunziza igahagarika uwo mugambi basaba kandi abo banyacubahiro gufasha kugira ubwicanyi gutoteza abanywanyi babo no kubafungira ubusa bihagarare abo batavuga rumwe na leta ya Petero Nkurunziza abagira ko basaba ko abo bakuru b'ibihugu bya Yase bofasha kugira hatumwe ko ikindi gice cy'ibiganiro kuri bo icyo gice cyo bagifise intumbero yo gushika ku masezerano yo kubahiriza ayi Arusha yatewe ku mukono mu mwaka w'2000 bagira ko basaba ko hoca hashigwaho uburyo bwo kubahiriza ayo masezerano mashasha omugwi ngo burimwo abarundi n'abanyamahanga bifuza kandi ko hogarukanwa icuka ciza ca politike no kwakibigwanisho ugwaruka rubitunze rutabifitiye uruhusha aha abatavuga rumwe na leta cane cane bari mu runani SNLD badomorotoki kugwaruka gwegamye mu gamu uri ku butegetsi SNDFDD ikindi basaba nuko amashiramwe yigenga yoreka kuburabuzwa maze agakora akazi kayo ko gukingira gateka kazi na muntu hame nuko amaradio yugawe yo kugurugwa basaba kandi ko abo bakuru b'ibihugu bofasha kugira ngo habone ku buryo bwo gukingira umutekano abanyepolitike bahunze botahuka hame no gutahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanye inyuma y'ibyo byose abo banyepolitike batavuga rumwe na leta bifuza ko cyategurwa amatora atekanye kandi yizewe na bose byinshi muri ibyo byifuzo biri no muri raporo yatanzwe n'umuhuza mu matatu y'abarundi Benjamin Mukapa iyo nama y'abakuru b'ibihugu mbere ikaba yaranamwongeye ikiringo cyo kubandanya n'umuhuza Jacques n'umuhuza mukuru yoberika gutamu 7 umukuru w'igihugu c'Uganda Itangazo risoze iyo nama rivuga ko abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bacemishwa naho abo batamu babiri bagejeje igikorwa cyo guhuza abarundi bakaba banahamagariye impande zose zegwa n'amatati kwitegurira gusozera ivyo biganiro icegera ca mbere cyo mukuru w'igihugu w'u Burundi ari nawe yari yamuserukiye yemeje ku rubuga rwa Twitter ko yagiranye umubonano no muhuza Mukapa Gaston Ndimwo yemeza ko muhuza atakazi kanini gifise kuko amahoro yagarutse mu gihugu ati kivyerekana nuko igikorwa cyo kwitegurira amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihindugwa y'ibwirizwa shingiro kigeze kure umudiplomate wo mu Rwanda akorera yarusha muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika kwikiringwa Mukapa yongewe arico guherekeza u Burundi mu mugambi w'amatora ategekanijwe guhera mu kwezi kwa gatanu no mwaka gushika mu mwaka w'2020 Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Amakuru y'umunota umwe rero gusa ni ku ijwi rya Amerika kuri video musanga kuri Facebook yacu ndetse no ku rubuga rwa internet ni radio yacu voanews.com. Tukivuga rero ku makuru ajyanye n'u Burundi cyane cyane ikibazo cyanye n'itora rya kamarampaka ryo mu kwezi kwa gatanu nejo muri ntago ari kera. Ishyirahamwe mpuzamahanga ryitaho uburenganzira bwa muntu FIDH ryasohoye ejo kuwa gatanu raporo aho rivuga ko umugambi wa leta ya Burundi wo kujya amatora kamarampaka mu kwezi kwa gatanu uriko urimo kugenda wongera ikibazo cy'ubugizi bwa nabi no gutoteza uburenganzira bwa muntu. Ibijyanye n'iyo raporo yatangajwe ejo kuwa gatanu tubigezwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Iyo shirahamwe rifizishi cyari pari mu Bufaransa ryakoranye ico cegeranyo n'ishirahamwe ry'Abarundi rigiteka. Iyo raporo yemeza ko kuva leta y'u Burundi itangaje ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hazoba amatora ya kamarampaka y'ukwemeza canke guhakana hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro haciye hatangira uruhigi rw'abantu bitwa ko bariko bahamagarira abanyagihugu kuzotora. Oya, muri ico cegeranyo bivugwa ko ababangamiwe kurusha abandi ari abanywanyi b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi. Uturorero twabanywanyu y'imigambwe igeramiwe gusumba iyindi amashirahamwe ya FDH na Ligi Teka tanga na ba FNL bayoboka Gatonde Rwasa. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka aho umugambwe MSD wa Alexis Nduhije ari umwanya politike bahunze igihugu hamwe n'abadasigana ba Iprona itemewe n'ubushiganganje bw'intwaro hagati. Ayo mashirahamwe kandi yemeza ko nabaharanira hagati y'akazi na muntu bahigwa buhongo kubera iyo mvo nyene. Muri ico cegeranyo kandi ayo mashirahamwe asigura ko ibijanye n'agati y'akazi na muntu bigenda vyunyuka ku munsi ku munsi bitewe n'uwo mugambi w'amatora ya kamarampaka. Iyo raporo ivuga ko mu kiringo c'iyandikwa ry'abazotora kuva ku itariki ya 8 ku kwezi gushika ku ya 17 nyene z'uku kwezi hibonekeje ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu mu buryo butandukanye. Uturorero tuvugwa n'utw'abanyeshuri bategetswe kuja kwiyandikisha amashuri akubugarwa, abatavyemeye nabo bakirukanwa ibuzwa kuja mu masoko ku bantu batiyandikishije n'iterabwoba ryakozwe na bamwe mu bajejwe intwaro, abagize inzego z'umutekano na bamwe mu bariko bakora igikorwa nyezina cyo kwandika ku banyagihugu bitwa ko badashigikiye inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Ayo mashirahamwe yemeza ko n'abana badakwije imyaka 18 yo gutora bategetswe kuja kwiyandikisha mu bice bimwe bimwe. FDH na Ligi Teka havuga ko afise amakenga ko hamwe ibwirizwa nshingiro ryoramuka risubiwemwo amasezerano yarusha ashobora kuzimangana bigatuma ibitigiri bihumuriza Abarundi bose vy'abahutu ibice 60% n'abatutsi 40% mu itunganywa ry'intwaro n'ubutungane bihebwa Burundu. Ivyo amashirahamwe yibaza ko bishobora gusubira kuvyura injyane z'amoko narya hagize imisi hari sekeza yogira rusansuma rufatiye ku moko no mu mashirahamwe yigenga na mpuzamakungu. Iyo raporo inavuga ko ari abatware bamwe bamwe binyegeze inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 12 ukwezi kwa 12 atanguza umugambi wa kamarampaka mu gutanga ubutumwa bw'iterabwoba no gucanishamo abantu bavuga ko uwo wese yazotora oya canke azofatwa ariko arayigisha akwiye gufatwa nk'umwanzi w'igihugu. Yemeza ko abantu bari hagati ya 10% bamaze gufatwa bagirizwa guhimiriza abanyagihugu gutora oya. Ikindi ayo mashirahamwe avuga kiyateye ubwoba n'ukuntu abategetsi b'u Burundi bateye umugongo amashirahamwe mpuzamakungu atari make harimo na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI bankaba gukorana nayo matohoza ku vyaha vyo vyarakozwe na bamwe muri bo hagati y'umwaka w'2015 n'2017. Ayo mashirahamwe avuga ko bamwe mu bagize inzego z'umutekano bibonekeje mu bikorwa vyo guhohotera hagati y'akazi na muntu. Asaba ONU gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo abakoze ayo mabi ntibaje mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu Abarundi barungikwamo. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri ONU gasabwa gufata ingingo zihuta ibintu bitarayangara mu Burundi. Ibihugu bigize ako kanama navyo bihamagarirwa kwiyamiriza ku mugaragaro mugambi w'amatora ya kamarampaka gushigikira irungikwa ry'indorerezi z'agateka kazi na muntu 100 n'abahinga b'abasirikare 100 nyene gufatira ibihano abategetsi bagirizwa mabi atandukanye kwiyamiriza hagatotezo gakorerwa abahanira agateka kazi na muntu hamwe no gushigikira ikorwa ca CPI ku Burundi. Iki cegeranyo keje nyuma y'ikindi cha Amnesty International cyasohotse kuri uyu wa kane nacone cyavuga ko mu Burundi ibintu bikomeza kunyuka. Leta ya Maya Mirije bene ibyegeranyo ivuga ko abitegura bakorana n'abarundi bagwanya ubutegetsi. Mbere y'ishyirahamwe ry'igiteka ryo rikorana na FDH byari biriyemo gufutwa. Roger Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere mbisubiremo mbibutsa kandi ikiganiro iwanyu mu ntara ni buri munsi ku wa mbere kugira ku wa gatanu isasaba kugira saa saba n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Ni amakuru mashya yo mu karere k'ibiyaga ya Bigali, mu ntara z'Uburundi, mu ntara zo mu Rwanda ndetse no mu nkambi z'impunzi zinyuranye mu Burundi, muri Kongo, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Uganda n'ahandi n'ahandi. Ni ikiganiro cyanyu tubatumira mu rabwo kugira ngo mutugezeho amakuru mashya y'ingenzi ari muri ibyo bice akenshi bidakunda kugerwamo n'abanyamakuru. Ariko radio ijwi rya Amerika yohereza abanyamakuru muri zo ntara zitandukanye no mu nkambi kugira ngo amakuru araho iwanyu yose muyasangire n'abatwumva buri munsi, haba kuri radio, kuri mudasobwa yewe no kuri telefone kubazifite. Mwese rero turabatubira kwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi. Nibutse abatwumva kandi ko mu biganiro byacu bya weekend kuri icyumweru tubateganyirije ikiganiro muri sanga nko ikiganiro muri sanga nko bisanzwe isa 10 kugera saa 11 ku gicamunsi. Ni ikiganiro kandi duhamagarira cyane urubyiruko kwitabira, urubyiruko ruri hose mu mpande zose z'isi, haba mu Rwanda, mu Burundi, haba muri Afrika, mu Burayi no muri Amerika n'ahandi hose mushobora kuba muri Aziya na Oceania. Mwese turabararite mu kiganiro cyacu haba kuri radio no kuri internete. Mwese rero muzitabire ugahunda. Naho mu gitondo ejo ku cyumweru tubafite ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe kibagezaho ibibazo by'amakuru araho iwanyu, abari amakuru mashya y'impaka, ibiganiro kungurana ibitekerezo. Ariko hari ni twifuza ko mugiramo ijambo ku buryo burambuye, niyo mpamvu tubahamagara buri munsi kugira ngo mwitabire ibyo biganiro byacu aho biva bikagera, cyane cyane ibisaba ko mwaganira mukungura ibitekerezo mwubaka ibihugu muvukamo, mwubaka ibihugu mutuyemo. Mbibutsa ariko ku makuru twagejejeho uyu munsi cyane mu nkuru tumaze tubagezaho nuko kuri wa gatandatu nibwo hashyinguwe impunzi z'abanyekongo zishwe ku wa kane iki cyumweru. Mbibutse ko zishwe ubwo igipolisi cy'u Rwanda n'igisirikare byirukanaga ku gahato impunzi zari zagiye ku rubya HCR biri mu Ikarongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Izo mpunzi zasabaga ko zakwimurwa mu kindi gihugu cyangwa se zigafashwa gutaha iwabo. Uyu munsi abashyinguwe ni mirambo 8 kandi polisi y'u Rwanda yaratangaje ko abantu bishwe ari 5 gusa. N'amakuru twakurikiranye uyu munsi tukarutse kwagezaho mu biganiro byacu bitaha yewe nejo ku cyumweru. Mu biganiro byacu binyuranye tuzabagezaho ibijyanye n'iyi nkuru ku kibazo cy'izi mpunzi z'abanyekongo n'impunzi zindi aho zirya no hino mu nkambi no hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Nijwi rya Amerika rero mukomeje kwitabira uyu munsi kuri mikoro hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nongeye kubashimira kwa mwitabire gahunda zacu z'uyu munsi. Mbatumira kandi gukomeza kumva no kumvikanisha radio Ijwi rya Amerika. Mwese mugire weekend nziza. So when the night falls, my lonely heart calls.